Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika turavugira mu Burundi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Turabashuhuje cyane, mwiriwe neza. Muri kumwe na Thomas Kamirindi
afatikanije na Diane Nini Nahazu. Niba
abana batoteje ngenda kiza no kwa igihe bazagira mu kigo bakagaragaza baramubwira bigaragaje ubwo abana garagaza nabo batoteje hanyuma n'abandi bakaba bakurikirana n'amazi ubutabera.
Uyu ni Sekanyange Jean Leonard, umuyobozi w'impuzamashyirahamwe yita ku burenganzira bwa muntu mu Rwanda, CRADO, akaba n'umuvugizi wa Societe Civile Nyarwanda. Ni kuri raporo ya Human Rights Watch irega Leta y'u Rwanda kwibasira abatavuga rumwe nayo. Izindi ngingo z'ingenzi, MONUSCO yinjiye Uvira.
Umugwi wawe ni utohoza ku Burundi wongewe ikiringo cy'umwaka. RCR ivuga ko ataburyo bukwiye ifise bwo kubandanya ifasha bihagije impunzi z'abarundi.
Maze rero ntimujye kure y'amaradiyo yanyu, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com, naho mukurikire amakuru turimo tuvuga, ndetse mushobora no kuhasanga n'ibindi biganiro byacu byose. Amakuru tuyahere mu Burundi dia.
Ego Thomas Kamirindi, igisata cha onyukijejwe vy'agateka kazi na muntu kuri no wa gatanu cemeje ingingo yo kongereza umwaka umwe ikiringo c'umugwi w'abahinga ba ONU wakoze amatohoza ku vyaha vyakorewe mu Burundi kuva muri 2015. Iyo ngingo yateguwe n'umuryango umwe bwa Buraya ushigikiwe na Leta z'Ubumwe za Amerika, yemejwe n'ibihugu 2211 birimwo Ubushinwa, Misiri, Afrika y'Epfo na Ghana birayihakana. Ibindi 14 navyo birimo Kenya na Cote d'Ivoire bihitamo kutagira ico bivuze ko. Ico gisata ca ONU caremeje kandi ku munsi w'ejo ingingo ku Burundi yateguwe n'umurwi w'ibihugu vya Afrika isaba irungikwa ry'abahinga bazoba bashinzwe gutororokanya amakuru kwihohoterwa n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi, bagaheza bagashikiriza ivyavuye muri ayo matohoza ubutungane bw'Bujumbura. Tukiri ku Burundi, ishami rya ONU ryita impunzi ku isi RCR ritangaza ko ataburyo bukwiye rifise bwo kubandanya rifasha bihagije impunzi z'abarundi aho zahungiye mu makambi yatandukanye. Umuvugizi wa RCR Andrei Matechik yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ku madorari agera ku mamiliyoni 429 ryari ryiteze kuronka ryaronse ibice 19% gusa yayo. Matechik agabisha ko ico kibazo kizotuma impunzi zitari nke zizizigwa n'indwara zitandukanye nka malaria no gucibwamwo biruko, mu gihe RCR yemeza ko impunzi z'abarundi zigera ku 188 zitagira amahema yo kuraramwo, izitari nke nazo zikarara mu mahema yatabaguritse. RCR imenyesha kandi ku bice 56% gusa vy'impunzi z'abarundi zakorewe amabi yafatiye ku gitsina arizo ziriko ziravuzwa bikwiye kuri ico kibazo c'uburyo buke. Ishami rya ONU riraba ibijanye n'ibifungurwa ku isi PAM na ryone ryugarijwe n'ikibazo ca mikoromake, rikaba riheruka kugabanya ibifungurwa ku mpunzi z'abarundi bari mu makambi atandukanye mu gihugu ca Tanzania ku rugero rungana n'ibice 60% ku kwezi.
Muri Somalia, Al-Shabab yateye ikigo cy'ingabo z'igihugu mu mujyi wa Barire, ni muri kilometero hafi 50 mu majyepfo y'umurwa mukuru Mogadisho. Al-Shabab yabanje gukoresha imodoka ebyiri zitezemo ibisasu noneho zari zitwawe n'abiyahuzi nyine biturikije nabo. Izo modoka zimaze guturika, Al-Shabab yahisiga ikindi gitero cy'abarwanyi bayo, bamwe bari bafite n'imbunda ziremereye. Komandant w'icyo kigo, General Shego Ahmed, yatangaje ko ibyo bitero byahitanye abasirikare be 12 n'abashabab 18, ni ukuvuga ari abantu 30. Hanyuma rero Shabab yivuga ko yishe abasirikare ba leta 30, ariko ntisobanura bo yo niba hari abo yapfushije. MONUSCO ingabo z'amahoro y'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yohereje abasirikari mu mihanda w'umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo nk'uko ibisobanura bashinzwe kurengera abasivile no gukumira ibindi bitero nyuma y'ibyabaye ejo kuwa kane byakozwe n'umutwe Mai Mai ya Kutumba. Naho umuvugizi wa district ya Uvira Zefani Milenge avuga ko ingabo z'igihugu zirukanye abo ba Mai Mai aho bari bafashe hose. Uyu munsi Uvira yiriwe rimwituze.
Urakoze Toma. Mu gihugu cha Zimbabwe imyerekano y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yaburijwemo n'igipolisi gifatikanije n'ugwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi ZANU PF mu gatondo kuno wa gatanu. Iyo myerekano yaburijwemo igihe abari muri yo bagizwe ahanini n'ugwaruka bariko bagenda bagana ibanki nkuru ya Zimbabwe mu ntumbero yo gusaba leta iramutswa Robert Mugabe gutorera inyishu ikibazo cikena ry'amafaranga y'agaciro. Promise Mukamazi atwara ugwaruka ruri mu mugambwe MDC utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Zimbabwe yabwiye ijwi ry'Amerika ko naho igipolisi cababurabuje batazohesha urugamba ikibazo c'ikena ry'amafaranga y'agaciro kizingamitse ubutunzi bw'ico gihugu kidatorewe umuti. Ikena ry'amafaranga y'agaciro muri Zimbabwe ryatumye ibiribwa vya nkenerwa biduga ku rugero rwo hejuru cane mu ndwi iheze.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azagenderera umugabane wa Aziya kuva ku itariki ya gatatu kugera ku itariki ya 14 mu kwezi gutaha kwa 11 ntabwo ari mu kwezi kwa gutaha nako ku kwezi gutaha kwa 10 azajyayo rero mu kwezi kwa 11. Mu bihugu azasura harimo Ubushinwa nk'uko ibiro bye White House byabitangaje uyu munsi. Perezida Trump azabagenzwa no gushaka amaboko ku kibazo cy'intwaro za kirimbuzi za Korea Ruguru. Ikindi kizaba kimujyanye n'ubuhahirane. Ubushinwa azabasuye bwa mbere ari umukuru w'igihugu niyo nshuti magara ya mbere ya Korea Ruguru, ni nacyo gihugu cya mbere ku isi gihahirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurusha ibindi. Urugendo rwa Perezida Trump mu Bushinwa ruzategurwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Rex Tillerson uzagera i Beijing mu cyumweru gitaha. Nubwa kabiri Tillerson wazaba agendereye Ubushinwa. Ubuhahirane buzaba nanone buri muri gahunda z'inama Perezida Trump azagirana na bagenzi be bayobora ibihugu bigize imiryango ya ASEAN na APEC zizabera i Manila muri Philippines. Ibindi bihugu Perezida Trump azasura ni Korea y'Epfo n'Ubuyapani. Ibyo rero ni uguhera ku itariki ya gatatu kugera ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 11. Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, turi no kuri Facebook VOA radio yacu. Amakuru yo mu biyaga bigari. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urarega Leta y'u Rwanda guhutaza abatavuga rumwe nayo byakurikiye amatora yo mu kwezi kwa munani gushize. Ibikorwa birimo kuzimira no gushimuta. Human Rights Watch iravuga by'umwihariko Diane Rwigara n'umuryango we n'abayoboke n'abayobozi b'ishyaka FDU Inkingi. Mu itangazo ryayo Human Rights Watch iremeza ko ibi bikorwa bigaragaza ko Leta y'u Rwanda idashaka na gato abashobora kuyinenga cyangwa se idashobora kwemera na gato ko abatavuga rumwe nayo bakora politiki. Iti ibi ni ubutumwa bukomeye kubifuza impinduka mu Rwanda, kuko iyo umuntu umwatawe muri yombi bene kariya kageni bivuze ko nta wundi watinyuka kuzamura ijwi kubirebana na politiki ya Leta no kubibi ishobora kubikora. Tukivuga kuri raporo y'umuryango Human Rights Watch, mugenzi wacu uri Kigali Asumta Kaboyi yagerageje kuvugana na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Johnston Businge, ariko Minisitiri Businge ntiyitabye telefone yigendanwa. Iyo aza kuboneka Asumta Kaboyi yari kumubaza uko guverinoma y'u Rwanda isobanura ibirego bya Human Rights. Cyokora Asumta Kaboyi amaze kuvugana na Sekanyange Jean Leonard, umuyobozi w'impuzamashyirahamwe yita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda CRADO, akaba n'umuvugizi wa Societe Civile Nyarwanda, aratangira asobanura uko yakiriye ibyanditswe na Human Rights Watch.
Ubundi ntago yenda Societe Civile bireho kugira ngo
ivuguruza amaraporo y'abandi. Cyabije twavuga nuko ubundi iyo umuntu yakoze ikosa iyo ari cyo utabera gukurikiranaho polisi gukese uwari wese ubundi abagomba kubazwa akabazwa icyo kekwaho. Gusa twebwe icyo tubona nuko niba wafashwe waketswe nta bantu bakwiye kugira impungenge kuko nyine ubukekwa ahubwo abantu bakwiye gutegereza bakareba kuri kwa byo mu gihe utabera umurege yagiye imbere y'urukiko akaburana akiregura ku byo akekwaho kuko uyu munsi bariya bose iriya raporo ya Human Rights Watch ivuga barakekwa ntabwo baraburanishwa ngo bahakane cyangwa se batangire ibimenyetso bivuguruza ibyo inzego zabafashe zibakekaho. Kuva rero ntabwo twabyinjiramo cyane kuko biracyari mu butabera. Icyo rero twebwe aho tuvuga ni uko ryaje ryihutishwa niba umuntu yaketwe icyaha akaburanishwa ku buryo bwihuse ukuri kukagaragara, icyaha cyamuhama agahanwa n'amategeko, yaba umwe nawe agasohoka agasubira mu buzima busanzwe.
Hari ibyo bavuga by'uko kuri aba bantu bafunzwe baba ari abo mu muryango wa Rwigara ndetse n'abo muri FDU bavuga ko bahuye n'itotezwa.
Ibyo itoteza ntabwo twabimenye twebwe kuko nta nagiye kuburana nawe nabo cyangwa ngo bagire nabo babibwira. Ibyo nabyo ngira ngo niba baranatotejwe yenda ikiza ni uko hari igihe bazagira mu rukiko bakabigaragaza, baramutse babigaragaje ubwo banagaragaza n'abo batoteje hanyuma nabo yenda bakaba bakurikiranwa n'ubutabera kuko amategeko y'icyaha twari kandi nta uri hejuru yayo uwari wese yakurikiranwaho icyaha mu gihe aba yagikoze. Baramutse bagaragaje ko baba batoteje ntibaza ko bafite igihe cyo kuzaburana bakwiye kuzabigaragaza kugira ngo nabo babe barenganuwe.
Kuri ibi ngibi byo ku matora nabyo bavuze ko hari abantu benshi babujijwe kwiyamamaza ndetse n'abemerewe bagahura nabo n'itoteza, byo ntacyo mwabivugaho?
Kuba hari ababujijwe kwiyamamaza, twe twari hano mu gihugu dufite n'indorerezi magana atatu mirongo itandatu abantu magana atatu mirongo itandatu n'abajijwe mu gihugu cyose. Nta ndorerezi n'imwe yacu yigeze itugaragariza ko hari abantu bigeze babuza kujya kwiyamamaza. Naho byagerageje kuba mu karere ka Rubavu aho hari umuyobozi umwe bavuga ko yaba yarashyize umukandida mu kibuga ndetse bigasa nkaho bitumye abashaka kujya kumwumva batinye kugira ngo yamushyize ahantu ntababone ku karubanda kugira ngo mwabonye ko inzego z'igihugu cyacu zarabikurikiranye kandi zahise ziryamagana.
Umenya hari muri iyi raporo bashaka kuvuga ko abandi bashaka kwiyamamaza biyongera ku babonetse batatu bagiye babibuzwa.
Sinzi ibyo biterwa n'amategeko uko aba ameze. Iyo umuntu yujuje ibisabwa niko twe tukeka niko tuzi kandi wujuje ibisabwa sinzi impamvu bakuza kwiyamamaza, cyane cyane ko aho ari kwiyamamaza ntabwo uba kuvuga ngo kandidatire yawe igiyemo ngo nibwo wizeye ko uzatsinda. Rero kuvuga ngo hari abari bujuje ibisabwa babemerera kwiyamamaza byo ntabwo twabimenya. Ibyo ntibyabazwa komite y'igihugu y'amatora kuko rero ifite izo nshingano.
Iyi raporo iravuga nyine aba bantu bafunzwe muri iyi minsi bavuga ko nyine hari uburenganzira bwabo bwabangamiwe. Mwebwe nk'abantu bashinzwe uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ntacyo mwigize mubyumvaho? Nta namwe ngo mube mwafatiye mbere mu bikurikirane?
Twabyumva muri radio gutya bavuga ko hari abantu bafungwa kubera ibyaha bakoze, ngira ngo na polisi yarabigaragaje bavuga abari we mu migambi wa polisi ivuga ko bari mu migambi yo guhungabanya umutekano w'igihugu. Abona twabyibije kuri radiyo, ariko mu by'ukuri nta muntu ku giti cye cyangwa se umuryango w'umuntu runaka waje kutugezaho ikibazo, kuko muri aya masosiyete sivile dukurikirana ibibazo dushobora kumva cyavuze ikibazo cyavuze tukagikurikirana. Ariko by'akarusho iyo hari umuntu waje kutugezaho ikibazo ati hari umuntu wanjye twabuze,
ntabwo mushobora gufata iya mbere ngo namwe mukurikirane muvuge mbese ngo iby'abanyamakuru bavuga cyangwa iby'imiryango bavuga koko nibyo? Ntabwo mwigeze mubitekereza?
Ibyo turabikora cyane rwose. Ibyo turabikora iyo twamenye ko hari umuntu twumvishe ngo umuntu yarabuze twakurikirana, nyuma ugasanga ari muri polisi arafunze afite ibyo akurikiranwaho, kandi yenda nk'umuryango we waraje utubwira ko bamubuze batazi aho ari. Ni na byiza yenda nuko n'abantu aho kugira ngo yenda abantu bavuga impuha bavuga ibitari byo, ni byiza ko niba hari n'uwagize ikibazo ni byiza kwegera inzego zose, hari inzego za polisi ariko natwe nka sosiyete sivile hari imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikorera mu Rwanda.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika
yongereye ibigano byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi n'ikinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Sentare ya Afurika ijejwe agateka kazi na muntu yasubiye gutegeka igihugu cya Cote d'Ivoire gusubira mu itegeko rigenga amatora bitarenze ukwezi kwa 11 muri kuno mwaka, muri uno mwaka turimo. Iyo sentare isigura ko iryo tegeko ryatunganije amatora yashikanye ku butegetsi Perezida Alassane Dramane Ouattara gace kubiri n'ibwirizwa nshingiro kandi rigahonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru muri Tanzania haraducira ku mayange ino nkuru.
Iyo ngingo ya sentare ya Afrika ijejwe agateka kazi na muntu niyishimangira yari yasohotse mu mwaka uheze yategeka igihugu cya Cote d'Ivoire gusubiramo itegeko rigenga amatora yabaye umwaka w'2015. Iryo tegeko ryabwirizwa kuba ryarasubiwemo mu kiringo kitarenze umwaka umwe, naco kizohera itariki 18 ukwezi kw'11 uno mwaka. Nurubanza rwari rwashingikijwe n'amashyirahamwe yigenga yaserukiwe n'ishyirahamwe gishinze gukingira agateka kazi na muntu APDH mu mfunyapfunyo y'Igifaransa. Inyuma yaho leta ya Cote d'Ivoire imenyesherejwe iyo ngingo, sentare yavuze ko haca yakurikira ibikorwa byo kwiteza utunyoni aho kwihutira kuyishyira mu ngiro. Ibyo navyo nivyerekeye kwico gihugu caciye candika kibaza ingingo zikwiriye gusubirwamwo izarizo. Ikindi nuko ico gihugu casavye ko iryo tegeko ritungwa gatoki ryobanza rigacishwa imbere ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, hame nuko casubirwamwo n'itegeko rigenga imyerekano no gushikiriza ivyumviro. Ivyo byose sentare yavyanse ahubwo itegeka ko iryo tegeko rigenga amatora ryo mu mwaka w'2014 rihindugwa vuba mu kiringo catanzwe kugira ngo amatora azokurikira ntazo risanga uko riri. Sentare ivuga ko rikumira abatavuga rumwe na leta ko riteye kubiri n'ibwirizwa shingiro kandi ko rihonyanga amasezerano akingira uburenganzira bwa muntu. Sentare yasanze kubana 17 bagize ibiro vyo mugwi wateguye amatora 13 baserukira umukuru w'igihugu n'inyungu ziwe. Harimo abaserukira umukuru w'igihugu bwiwe, abaserukira umukuru n'amashinga mateka, ubuserukira umushikiranganje ntoragati mu gihugu, ubuserukira umushikiranganje w'ubutunzi n'abandi. Abatavuga rumwe na leta baserukiye no bantu bane gusa. Sentare isanze umugwi nk'uyo udashobora gukora wigenga kandi atawuhengamiye. Nico gituma sentare itegetse kw'iryo tegeko rigenga amatora risubigwamwo. Naho biri uko iyo ngingo ya sentare ntacivuga ku vyavuye mu matora yacikanye Perezida Alassane Dramane Ouattara ku butegetsi. Kubona hari ibihugu bikwega amaguru mu gushira mu ngiro ingingo zifatwa n'iyo sentare ya Afrika ijejwe agateka kazi na muntu, uwutwara iyo sentare atashashe mbere mu rubanza kubera ari umunya Cote d'Ivoire Maître Sylvain Auré abona ko ari ikibazo gikomeye. Ingingo za sentare zirafatwa ariko zikabikwa mu bubati bw'amareta y'ibihugu bitandukanye, nyinshi ntizishyirwa mu ngiro. Ariko twebwe nta bushobozi dufise bwo guhana ibihugu bitabikoze. Ati gusa inama shikiranganje umwe bwa Afrika nibwirizwa kubikurikirana. Atahande naho amashami yigenga nibo bagondoza amareta gushira mu ngiro izo ngingo. Nico gituma twifuza ko hajaho ubundi buryo bwo gukurikirana ishyirwa mu ngiro y'ingingo. Nico twokwita umuguhoraho wigenga kuko ubu bikurikirana no bakuru b'ibihugu.
y'exécutoire.
Amashirahamwe yigenga mpuzamakungu nkurunani rw'abashingwamanza bo muri Afrika, Union Panafricaine des Avocats, avuga ko iyo ngingo ikwiye gushigwa mu ngiro, gutyo bikabera karorero n'ibindi bihugu biriko bitegura amatora muri Afrika. Maître Donald Deya atwara iryo shirahamwe. Iyi ngingo yo sentare ikwiye kubera karorero, ikaba ngendegwa ko no ku bindi bihugu bihonyanga amategeko mu bihe by'amatora. Nahaca abanyagihugu n'abadoserukira mu nama nshingamateka kuraba ko amategeko yubahirizwa. Si ngombwa turindira ibihe by'amatora kuko bizana intambara n'ubwicanyi nk'uko byagenze mu Burundi. Ibihugu indwi byonyine vya Afrika nivyo bimaze kwemerera abanyagihugu bavyo ubuvyifuza canke ishirahamwe kanaka kwitura iyo sentare badaciye kuri leta. Ni mu gihugu Rwanda ruheruka kwikura muri ivyo bihugu vyemerera abanyagihugu kuyitura. Byeklave niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Bakunzi bijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa 2 za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Maze rero mukanya tugiye kurebera hamwe na bagenzi bacu bari mu Rwanda no mu Burundi ibirebana na sport. Mureke duhere mu Rwanda, turi kumwe na Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude we.
Nabuvaneza Toma.
Niko se kuri gahunda y'imikino yo mu Rwanda ni shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru. Imikino iteganijwe ejo kuwa gatandatu ni iyihe?
Murakoze cyane Toma, twabwira ko guhera ku munsi w'ejo aribwo uhagarariye ishyirahamwe Ferwafa wona wundi ni bisiga Ferwafa ari vye date Kayiranga yarayowe ikiganiro n'abanyamakuru kibanze cyane kuri gahunda ya championnat igomba gutangira ku munsi w'ejo kwa gatandatu, aho yibanze cyane ko hari umukino wagomba gutangira uyu munsi ndetse kwa gatanu nibwo uwo mukino ukomeye wari guhuza ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Kigali ukabera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Umukino ntabwo washoboye kuba kubera ko muribuka ko mu cyumweru muri iki cyumweru turi gusoza aribwo habaye ikibazo gikomeye cyane cy'umukino wimuwe, umukino wa Super Cup cyangwa se umukino wa finale ku gikombe kiruta ibindi byose. Ni ukuvuga ngo ikipe ya PFC n'ikipe ya Rayon Sports bakinye umukino w'icyumweru gishize urararana, biza kuba ngombwa ko ukinwa kwa gatatu muri iki cyumweru ari nabyo byatumye shampiyona nyine itinda gutangira. Uwo mukino rero ukomeye igomba guhuza ikipe ya AS Kigali n'ikipe ya Rayon Sports kugira ngo ube uyu munsi wari uteganyijwe uyu munsi kuri stade ya Kigali i Nyamirambo wimuriwe ku cyumweru ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi, ari nabwo abantu bategerejwe ari benshi cyane kuzaza kureba hagati y'ikipe ya Rayon Sports yaguze abakinnyi benshi ndetse n'ikipe ya AS Kigali yiyubatse uko bizaba bimeze. Ariko mu yindi mikino ikomeye iteganyijwe hariho umukino uzaba ku munsi w'ejo kwa gatandatu, aho ikipe ya APRFC igomba gukina n'ikipe ya Sunrise. Mundi mukino uteganyijwe hari umukino ugomba guhuza ikipe ya Mukura n'ikipe ya Kirehe, umukino uzabera Kirehe, aho ikipe ya Mukura igomba kugaragaza ko nibura uburyo yitwaye neza, uburyo yagaragaje intege nke umwaka ushize ishobora kuba wenda yagira ibyikosora none ikaba yakwitwara neza. Ni umukino utazoroha uzabe ihariya Kirehe, akaba ari umukino uzahuza ikipe ya Police FC na ITSFC. Ariko nanone iyi mikino ikazakomeza ku cyumweru, aho nyine uko nayo imaze kubivuga kanya yashize ikipe ya Rayon Sports ikipe ifite igikombe cya shampiyona igomba kwipima n'ikipe ya Kigali, aho abantu bavuga ko ari wo mukino w'umunsi mbese journée ya mbere cyangwa se imikino ibanziriza indi yose muri shampiyona. Abiteze uwitezwe cyane ni umukino uzahuza ikipe ya Kigali ndetse n'ikipe ya Rayon Sports ku isaha ya Kigali Nyamirambo.
Mukanya uvuze ko Mukura mutegereje yuko yimijiramo agafu, yose hari abakinnyi bashyashya yabonye?
Urakoze cyane Toma kuri icyo kibazo. Ikipe ya Mukura koko umwaka ushize
ntabwo yitwaye neza nkuko abantu benshi bari babyiteze. Ikipe ya Mukura ni ikipe ifite amateka, ni ikipe ifite record cyangwa ifite amateka yo kugeza gutwara igikombe cy'igihugu mu mateka ya Mukura. Ntabwo iraho gutwara igikombe cya shampiyona, ariko nibura uyu mwaka ibitangazwa n'abayobozi bayo barimo na perezida wayo Olivier Nizeyimana baravuga bati Mukura mwari muzi mu myaka ya za 90 cyangwa za 80 na kangahe, iyo muzongibona ubwo hari abakinnyi bakomeye nyine yagiye igura cyane cyane abaturutse mu gihugu cy'u Burundi. Abo nk'umukinnyi witwa Gaël Duhayindazi, umukinnyi ukomeye wa Emel Jouer cyangwa se umukinnyi uruta abandi i Burundi muri shampiyona y'umwaka ushize, akaba rero ari mu ikipe ya Mukura. Ikipe ya Mukura kandi nanone yagiye ifite n'umutoza mushyashya witwa hari ingingo umutoza ukomeye ugeze ku Burundi, nawe akomoka mu gihugu cy'u Burundi, yatozaga ikipe ya LLB y'i Burundi. Ku buryo bavuga bati Mukura aka ishobora kuzakora ibitangaza. Gusa ariko ntitwakibagirwa ko Toma mu minsi ishize cyangwa se mu cyumweru gishize hari havuzwe ko Mukura yafatiwe ambarwa cyangwa se amakonti yayo cyangwa se amafaranga yayo ari kuri konti yari yarafatiriwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority. Bavuga ko hari amafaranga arenga miliyoni 100 bagomba kwishyura, ariko inkuru nziza kuri Mukura nuko ku munsi w'ejo bavuze bati Mukura turayidohoreye cyangwa se duciye inkoni izamba, ibyo birarane birazwi ariko bazabyishyura buhoro buhoro.
Ndagushimiye Jean Claude, hanyuma rero ubwo nyine iyo mikino uzayitugezaho muri wikendi. Urakoze.
Murakoze cyane Toma.
Jean Claude reka rero wakirwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka i Bujumbura. Evariste we,
ndakumva neza Thomas?
No mu Burundi shampiyona mu cicaro ca mbere cy'umupira w'amaguru izabandanya muri wikendi, imikino ikomeye iteganijwe ni iyihe?
Imigwi ikomeye iteganijwe ni urukino ruzohuza umugwi Leader Ridike Burundi Sport for Africa na Interstar yose niyo mu gisagara cha Bujumbura. Ahazo bari kuri wa gatandatu cyo kimwe rero n'umugwi wa Bujumbura City, umugwi wa Meriya Bujumbura hamwe n'umugwi Olympic Star w'imuyinga, umugwi uzoserukira igihugu mihigano ya Afrika rihuza ryo guhiganirwa igikombe mpuzamashyirahamwe Coupe de la Confederation.
Hateganijwe rero no gutora komite nshingwabikorwa ya federation y'umupira w'amaguru mu Burundi. Ayo matora yo barimo barayitegura gute? Abashaka guharanira kuyobora federation ni bande?
Imbere y'iminsi mike kugira ngo habe amatora y'ubugiye kurongora federation y'umupira w'amaguru mu Burundi, cyo kimwe na komite nshingwabikorwa muri kino gihe hariko haraba cyo no kwita imyamamazo intonde urutonde rw'abazohiganirwa ibibanza bimwe bimwe mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru. Baramaze kumenyekana twovuga nk'abagabo babiri bariko bahiganirwa ikibanza cyo kuba perezida wa federasiyo y'umupira w'amaguru mu Burundi. Aha twovuga uwitwa Ipsano, hakaba kandi n'ubusanzwe arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Reviriane Ndikuriyo, n'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi. Uyu rero abakurikirana umupira w'amaguru bavuga yuko uwo bahiganwa atazohava mukoreramo.
Evariste ndagushimiye rero nawe nyine ayo makuru turategereje ku buryo burambuye muri wikendi. Urakoze.
Murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mujye rero no ku rubuga rwa internet VOA radio yacu akadomo.com murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Mukanya ni ingingo z'amakuru.
Twabwiye ku gisata ca unyukije juvya gateka kazi na muntu kuno wa gatanu cemeje ingingo yo kongereza umwaka umwe ikiringo c'umurugwi w'abahinga ba ONU wakoze amatohoza kuvya vyakorewe mu Burundi kuva muri 2015. Iyo ngingo yateguwe n'umuryango umwe bwa Buraya ushigikiwe na Leta z'Ubumwe za Amerika, yemejwe n'ibihugu 22. Ico gisata ca ONU caremeje kandi ku munsi w'ejo iyindi ngingo ku Burundi yateguwe no mu rugo ibihugu vya Afrika isaba irungikwa ry'abahinga bazoba bashinzwe gutorokanya amakuru kuyohoterwa niho nyangwa y'agateka ka muntu mu Burundi bagaheza bagashikiriza ivyavuye muri ayo matohoza ubutungane bw'ibujumbura.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azagendera bwa mbere umugabane wa Aziya ku itariki ya gatatu kugera ku itariki ya 14 mu kwezi kwa 11 gutaha. Azasura Ubushinwa, Philippines, Korea y'Epfo n'Ubuyapani. Azakorana n'amanama n'abayobozi b'imiryango ASEAN na APEC. Maze rero mwese uko mungana twagira ngo tubashimire byimazeyo. Murakarama, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.